nzamba
nzambira samirana
Mwiriwe mwese nchutina mwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mu makuru yo kuri igenekerezo rya ndwi byandagaro umwaka w'2021 gene nkuru nziza nije ngiye kuyabashikiriza ano makuru twabateguriye naye akabagizwe n'igigo nkuru nkuru zikurikira hari ibigwanisho birenga 120 byatowe kuri uyu wa gatanu mikambi 112 yo mu ntara ya Cibitoke atabo byanditswe mu biro bikuru bya gisirikare ibyo bigwanisho bikaba byatowe mikambi yahurirongowe na Lieutenant Colonel Ili de Force Baranyikwa amaze kuvugwa mu mabi menshi mu gihugu ibyo bigwanisho bikavugwa ko byo babyahora bihabwa urwaruka rw'imbonerakure muravyumva mu kanya Naye mu bakozi b'ikigo cya leta cy'itorokanirizo ry'amakuru ABP havugwa imyidogo myinshi imvo akaba ari irekurwa rya bamwe mu barongozi b'icyo kigo bari barahagaritswe barafunzwe bagirizwa kunyuruza amatungo y'icyo kigo abo bakozi basaba umukuru w'igihugu gufata umenwe iyo dosiye Mubijanye n'agateka kazi na muntu naho abanywanyi b'umugambwe Senere mu ntara ya Kirundo bariyamiriza akarenganyo ariko karakoregwa zimwe mu ndongozi z'uyo mugambwe zifunzwe izo ndongozi zibiri z'uyo mugambwe mu ntara ubu zikaba zibarizwa mu gashuka komisariya y'intara ya Kirundo abanywanyi basaba irekurwa ryabo kuko atacu bagirizwa kaze mu idonido ry'ano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe Ni kuri wezi tatu, akaburungu, Inzamba, akaburungu, org.
Ndasubiye kubaramutsa ibigwanisho birenga 120 ataho byanditswe mu byegeranyo byo mu biro bikuru bya gisirikare byatowe mikambi 112 yo mu ntara ya Cibitoke iyo nayo yahurirongowe na Lieutenant Colonel Ili de Force Baranyikwa yagenwe kurongora batayo igirindwi ya MINUSCA mu basirikare b'u Burundi baje kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrica ibyo bigwanisho birimwo inkoho za rutura zirenga zitanu bivugwa ko Lieutenant Colonel Ili de Force Baranyikwa yahora arivyo ahimbonera kure zahora zijana n'abasirikare mu gihugu cya Congo kuri uyu wa gatanu hakaba muri iyo kambi 112 hiriwe umugwi w'amatohoza warungitswe uva muri brigade 110 iyo nkuru twishikirizwa na Beni Axela Kan
Izo nkoho zatowe zidafise aho zanditswe canke abasirikare zanditswe ko ni nkoho 123 nk'uko amakuru ava mu basirikare bo mu ikambi 112 avyemeza inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov zingana ni 118 inkoho zitera ibisasu bimeze nka bombe zitwa lance roquette bita kandi RPG 7 zibiri inkoho nini ya bita mitrailleuse zibiri hamwe n'inkoho itera ibibombe bita mortier B10 imwe Amasoko ya radio Inzamba mu ikambi 112 avuga ko umugwa matohoza wiriwe mu Cibitoke uvuye muri brigade 110 waciye utegeka ko igisongereza cy'intwazangabo kijejwe ibijanye n'inkoho uwo bita Armurier apfungwa iminsi 15 y'agasho ariko intwazangabo ajejwe ububiko bw'ikambi bita Escat kuko atazi gusoma no kwandika ntacyo bamuvugishije nk'uko ayo makuru abandanya vyemeza ibyo bigwanisho ayo makuru akavuga ko byatowe mu bibanza bitandukanye hari byatowe mu ikambi ibyatowe mu ruhagarika muri komine Buganda y'intara ya Cibitoke aho hakaba twagwa na Somambike wa Lieutenant Colonel Baranyikwa Major Nshimirimana n'ibyatowe mu Runyanzari muri komine Rugombo hafi y'uruzi Ruhwa hatwagwa na majoro ntunzwe n'Imana batazira calling abasirikare mu ikambi 112 bavuga ko izo nkoho zoba ziri mu zahora zihabwa imbonerakure zahora zijanwa mu gihugu cya Congo ziri kumwe n'abasirikare ku itegeko rya Lieutenant Colonel Baranyikwa yahora arongoye ikambi 112 ayo makuru nyine abandanya avuga ko Baranyikwa mu kuzisohora ikambi yafashanya na Judo Major Minani asanzwe ari doko muri 112 bari kumwe n'intwazangabo ijejwe ibikorwa bya gisirikare mu ikambi uwo bita S3 nabo nyine ubu bakaba bari ku rutonde rw'abagomba kuja kugarukana amahoro mu gihugu cya Centrafrica ibijanye n'izo nkoho zidafise abazanditswe ko byatanguye kunugwanugwa muri iyo kambi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka Kuri wa gatanu umugoma tohoza warungitswe uvuye muri brigade jana cumi ukaba wakoze kuva mu gitondo kushika ku mugoroba kugira ngo ibyo byose bije habona umusirikare wese yatondana inkoho yanditswe ko abasirikare bo mu ikambi jana cumi na kabiri bakavuga ko ibyo bigwanisho bimwe muri byo byoba byakoreshwa mu kugandagura abantu baba bafashwe n'iperereza rya gisirikare bagaheza bagatabwa ruzi rusizi aho bavuga ko Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa hari umukenyero yari yarazanye wo gushira ikiziga mu mufuko urimo amabuye ngo ntigiheze ngo kirerembe mu rusizi ibyo yita gukorora inanga uruganda wo kumenyesha amakuru rwaragiye inzamba gateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi cyo kimwe na Lieutenant Colonel Idefonse Baranyikwa ngo batange umuco kuri ibyo bigwanisho n'ico byahora bikoreshwa
arakoze Beni Axela Kana abanywanyi b'umugambwe senere mu karere k'uburaruko bw'igihugu baratera ivyatsi ifungwa ry'akarenganyo by'abanywanyi babo bo muri komine ya Gitobe mu ntara ya Kirundo ni Pomusene Ndungutse harongoye umugambwe senere ku mutumba wa Gahosha muri komine ya Gitobe akaba yarungururijwe mu ibohero rya komisariya y'intara ya Kirundo ku mugoroba ho kuri uyu wa kane asangayo Ernest Mbazumutima arongoye umugambwe muri komine ya Gitobe abo banywanyi bo mu buraruko basaba ubutegetsi guhagarika ihohoterwa ariko rirakorerwa abanywanyi babo ni nkuru tubaza Delicia Kamikazi
ifatwa ry'izo ndongozi z'umugambo CNL muri komine ya Kitobe yaranze n'utunenge kuva mu ntango nk'uko bivugwa na bamwe mu banywanyi w'umugambo CNL mu buraruko bw'igihugu badashinjwa kumenyekana ku gutinya ko bagirirwa nabi uretse ko bahagaritswe bidakurikije amategeko n'igituma bafatwa nk'ibyigeze bironka insiguro zifashe kuko atacaha n'ubu kirabagira ikindi cyaranzwe n'utunenge ni yunguruzo ryane Pomusere Ndungutse ava muri komisariya ya komine ya Kitobe ajyanwa muri komisariya y'intara ya Kirundo kuko umuryango we utigeze umenyeshwa na kimwe abanywanyi ba CNL yo mu buraruko bagasaba ko abanywanyi babo bafatwa nk'abandi banyagihugu bakareka kubarenganya bagirizwa ibyaha batigeze bakora
iyo umuntu afunzwe agafungirwa ubusa atakintu kimwagira ngo ni amatohoza mugabo urumva gushika ubu ntituramenya icyo cyari gifungwe ntituramenya ingene icyo aje gushika uyu munsi gushika ubu ntituramenya ku kintu kibafunze tuba dusaba abatware cyane cyane inzego ibyo by'intwaro iyo habaye ikosa mu by'ukuri uko ufatwa abantu bakoze ikosa ngo ntibabe gufata abantu ikivunga kuko nk'ubu turabona yuko abanywanyi bacu bari kubabwira umwikeko
barasaba kandi ko abajeje intwaro kuva ku mukuru w'igihugu gushika mu ntana komine botunganiza abanyagihugu ku rugero rumwe bakemeza ko abanywanyi babo bafunze bazira kubikeka kuko atakimenyetso cy'icyaha na kimwe kirashikwa ahabona Bazumutima na Ndungutse bakaba bafashwe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri iki gipolisi cyari cyaje guhagarika uwitwa Serge yagiriza gutunga ibigwanisho bagasanga yamaze guhunga Ernest Bazumutima akaba yabanje kunyuruzwa n'imodoka ya komiseri mukuru w'intara ya Kirundo ku munsi wa gatatu umusitantiri wa komine Gitobe Dusabe George yari yatubwiye ko abasenere bafunze ku mbazo z'amatohoza twagerageje kurondera abamutari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana kugira twumvishe avuga kuri abo basene ariko ntitwamuronse
arakoze mugenzi wacu Delicia Kamikazi twari twari bashikirije ngo imyidogo ngo ni myinshi cyane mu bakozi bo mu kigo cya leta kijeje gutora akanyamakuru mu Burundi ABP ngo ni nyuma yaho bane mu barongozi b'icyo kigo barekuriwe mu gihe bari bamaze hafi amezi cumi bafunzwe bagirizwa ubunyonyezi bw'amatungo y'icyo kigo abo bakozi bavugwa kwa ribara kubona abo bantu bakubiswe intahe mu gahanga barekugwa bagasaba umukuru w'igihugu gukurikirana iyo dosiye ni nkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka
icegeranyo dukesha umugwi w'ikigo ca leta kijejwe amatohoza kivuga ko amafaranga arenga imiliyoni 190 n'igice z'amarundi ariyo yuyenyurujwe mu kigo cy'igihugu kijejwe kumenyesha amakuru ABP kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri amatohoza yakozwe n'uyu mugwi yerekana ko bamwe mu bakozi b'ico kigo bafise ahantu hatatu abandi habiri bahembirwa imishahara yabo yuzuye muri abo hari abatagaragaza inimero zabo za konti ayo matohoza yatumye abantu batanu harimo n'abarongozi batabwa mu mvuto hari mu kwezi kw'icumi umwaka uheze bane muri abo batanu baherutse kurekugwa bamwe mu bakozi b'ikigo ABP baragiriza umuyobozi mukuru Nicolas Barajingwa ko abatera ubwoba kuva aho barekuriwe basubiye ku mirimo bakanasubizwa mu bibanza bahoramo bakabona ko inzego zo hejuru zititayeho ikibazo cyabo kandi ari ubutunzi bw'igihugu buri ko burabangamirwa.
Musanganya gende gutumatuma na makuru yatwemereye ko bagiye gufata icyo kibazo mu minwe wera bagenzi we ubutunzi n'uhagati mu gihugu. Twemerera ko agiye gutunganya ikibazo cy'imishahara yacu. Ariko kuva icyo gihe amazi yaheze mu nzira. Ntabyitayeho kandi umukuru w'igihugu aheruka guhagurukira ikibazo cy'inzozi zahise zisabwa n'ubutunzi bw'igihugu. Tumaza ko umukuru w'igihugu nawe izo zegeranye iby'ubugenzuzi bukuru bwa leta bimushyikira.
Tukaba tutashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru w'ikigo ABP Nicolas Barajingwa kugira tumubaze kuri iryo terabwoba yagirizwa na bamwe mu bakozi.
Inzamba
turabandanya aya makuru mu bijanye n'inkino. Francine Niyosaba ntiyashoboye gutangukana umudari nk'uko yabigize iriyo ku metero 10,000 hakaba yarangije hari mu kibanza cya gatanu. Umunonotsi w'umurundi asigaje guhiganwa ngo ni Olivier Irabaruta azo kwiruka kuri no w'Imana marathon. Inkuru ku bijanye n'izo nkino tuzishikirizwa na Blaise Nijimbere.
Nyuma yaho Francine Niyosaba byanke batahukana umudari ku birometero 10 aho yabaye wa gatanu mu minota 3:41. Uburundi buracasigaje umunonotsi umwe muri izo nkino, nawe akaba ari Olivier Irabaruta kuri uno wa mungu azohiganwa muri marato, ni ukuvuga metero 42,000 195. Uwo munonotsi yahora ahiganwa ku metero 10,000 muri uno mwaka avise umwanya w'amasaha 2:09:48. Turavye uko abandi vyifashe kuri ico kirere, amahigwe yo gutwara umudari si menshi. Abo nabo akaba ari abanyekenya Eliud Kipchoge, Laurence Cherono na Amos Kiruto. Mu bandi banonotsi bari baserukiye Burundi, Odrina Keza mu byo koga yarashoboye gushika mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma aho atarenganye, naye abandi bakaba atarenze intambwe ya mbere. Aho twovuga nka Eric Nzikwikunda yahiganywe ku metero 800, Berak Jesus Ganira Yoga na Onera Byarimana yahiganywe mu byo gutera ingumu boxe. Twamenyesha ko mu mwaka w'2016 iriyo Uburundi bwari bwaserukiwe n'abanonotsi 9 bagatahana umudari w'umwakaka watsindiwe na Francine Niyonsaba ku metero 800. Kugeza uno munsi mu nkino za Jeux Olympiques Uburundi bufise imidari 2, uwatahukanywe na Francine Niyonsaba mu 2016 n'uw'izahabu watsindiwe na Venuse Niyongabo ya Atlanta itariki zine z'ukw'umunani 1996 ku metero 5,000, akaba ari nawe murundi wa mbere yatahukanye umudari muri izo nkino.
Arakenuye Blaise Nijimbere. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi tubabwira ibijanye n'akamaro k'amaberebere mu gihe isi yose yarayihimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe konsa ku isoko mu gishikirizwa na Josine Kazi.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kwigenekerezo rya mbere gushika kujyandwi imyandagaro ku mwaka utashe, amakungu arahimbaza indwi yahariwe konsa. Ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS risaba ko umwana yonswa amezi 6 yikurikiranya kuva akivuka. Naho biruko bamwe mu bavyeyi birabagora kubahiriza impanuro bitewe ahanini n'imirimo yabo ya buri munsi. None mu Burundi bijanye no konsa abana vyitabirwa ku rugero rungana gute? Abavyeyi bokora iki kugira bakingire bongere babungabunga ubuzima bw'ibibondo vyabo? Inyishu ni muri kino kigabane ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu ngenekerezo rya ndwi nyandagaro umwaka w'2021 mukagishikirizwa na Josine Kaze. Ivyigwa vyakozwe mu mwaka w'2018 n'ikigo kijejwe gutohoza no kwegeranya ibiharuro biranga ubuzima bw'igihugu, konsa abana bikogwa gushika ku bice 98 n'ibice 6%. Muri rusangi ibice bigera kuri 83 n'ibice 6% vy'abana bari munsi y'amezi 6 baronswa uko bitegerezwa. Yamara umurindi w'ukonsa abana gushika ku mezi 6 ntizubahirizwa cane mu bisagara. Hakarorero ico cigwa ca Isebu cerekana ko mu gisagara ca Bujumbura ibitigiri bingana n'ibice 62 n'ibice 4 kwijana. Amaberebere ngo arimo ibigaburira ubwonko bw'umwana akagira ibigwaniro umubiri wiwe ku ndwara zo mutera bita anticor bisigugwa na muganga dusabe fito akaba anasaba abavyeyi konsa abana umwanya munini ushoboka kugira bagira amagara meza.
Amaberebere ku mwana akivutse ubwa mbere hoho ni ngaburo ariko mwumve ko ari ngaburo idasanzwe ni ngaburo irimwo by'umwana byose azokenera kugira ngo akure ahano vuga byaba ntanga nguvu byaba sanganya ngaburo byaba ndema mubiri hamwe n'ibindi by'unyunyu byinshi by'ubwoko bwinshi harimwo nibice nkabura mubiri bituma umwana akingirwa ingwara. Itandukaniro hagati y'amaberebere atanzwe n'umuvyeyi n'iyindi ngaburo yose ishobora gukogwa mu ihinguriro canke amata atanzwe n'igikoko ni rinini cyane tubigereranije n'amaberebere. Ubwa mbere hoho amaberebere jewe no vuga yuko atangaburo n'imwe ishobora guhabwa umwana dushobora kuyagereranya ko umuntu novuga ko n'igikoko cyateye imbere gose na cyane cyane kuvyerekeye ubwonko bwiwe kugira ngo agire ubwenge. No kuvuga yuko amata atangwa n'uwo muntu arimwo ibitegerezwa gutuma bwa bwonko bw'umwana buba bugikeneye gutera imbere no kuzogira ubwenge buronka mwayo mata atangwa n'umuvyeyi. Icya kabiri nufatira kubigize amaberebere. Amaberebere y'umuvyeyi arimwo amazi ku bice birenga 80 akabamwo ibitwita ntanga nguvu ku bice birenga 7 ikabamwo sanganya ngaburo ku bice bishika 4 ikabamwo ndema mubiri ku bice birenga gatoyi igice kimwe hakacyabamwo n'ibindi by'unyunyu byinshi bifasha. Ariko igitangaje amata ifu ashobora gukogwa mu mahinguriro ibimvuze birimo ariko igitangaje cyane ku maberebere y'umuvyeyi nuko ivyo biyagize ku munsi no vuga ngo bihinduka bivanye n'igihe bivanye nuko umwana ari karonka birahinduka bikagwira cyane bikagabanuka bivanye naho umwana agejeje imyaka cyane bivanye n'ivyo umwana akeneye. Ikindi cya gatatu nuko amaberebere atangwa n'umuvyeyi arimo bitwita amahanzi y'ime kuvuga ngo ibice nkabura mubiri bituma umwana ashobora kudijera canke no vuga ngo gusya hanyuma gakuramwo ivyankenegwa yaba yasya ibinure yaba yasya isukari kandi harimo ibindi bintu byinshi kingi mubiri bitwita amantiko ivyo navyo bikamutuma ari wa mwana atagwaragurika atagira indwara zo gucibwamwo atagira amalerji ku kintu iki canke kiriya. Ayo ntitwibagire n'ikintu gikomeye ya lien qui se crée entre la mère et l'enfant.
Muri yumviye ko umwana yonkejwe neza agira amagara meza ntagwaragurike nizo mpanuro za muganga dusabe fiston dusozereye ko kino kigabane ku isoko mukaba mwariko mugishikirizwa na Josine Kaze ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Arakoze mugenzi wacu Josine Kaze mu gusozera makuru nkuko mumenyereye ku minsi yose ya gatandatu tubabwira makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ayo na munsi tukashikirizwa na mugenzi wacu Alexandre Aneyongeko.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru dutanguriye ku kinyamakuru iwacu canditse ko abajejwe intwaro banigira mu menshi urwego rw'ubucamanza. Amajambo buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva yavuze asigura byinshi. Ni kete ryo kuwa 26 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka yandikiye abarongoye inzego z'ubucamanza muri iyo ntara yategetse ko urongoye sentare nkuru muri iyo ntara hamwe n'umushikiriza manza muri iyo ntara nyene bategerezwa kwitaba rimwe buri kwezi kugira ngo bavugane ibijanye n'urwego rw'ubucamanza. Ikopi y'iryo kete yarungikiwe umushikiranganje w'ubutungane hamwe n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira. Kwigenekerezo rya 8 uku kwezi nyene umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe mu nama yashikirije abajejwe intwaro n'abatowe muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba yavuze ko abacamanza bashaka kwitorera ababarongora nk'uko umengo muri ubwo rwego rw'ubucamanza rurimo demokarasi. Bamwe mu bacamanza bakabona ko ari akaryo ko kuvugira ku mugaragaro ko ubucamanza buri mu minwe ya leta. Abakozi batanu b'ishyirahamwe Kamebu baratowe umugera wa COVID-19 vyandikwa n'ikinyamakuru SOS Media. abo bakozi bafashe ingingo yo kwipimisha bamaze kubona ko bafise ibimenyetso igwirirana ry'uwo mugera mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura rikaba riteye impungenge ababa muri ico gisagara babona ko ibitigiri by'abandura biguma biduga kuko leta ifata minenerwe ico kibazo abantu ntibahimirizwa kwambara udufukamunwa iyo bari mu modoka yunguruza abantu canke iyo bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi ngo iyo hagize ukambara bakamubona nk'agahabwa ko bari gushaka kunagura icukurwa ry'ubutare ni kibazo ikinyamakuru Burundi Eko cibaza ku bw'ico kinyamakuru ingingo yafashwe na leta yo guhagarika amashirahamwe gucukura ubutare ifise intumbero yo gusubiramo amasezerano ajanye n'ico gikorwa ayo mashirahamwe yaracukura ubutare leta ntihagire ico ihungukira muhinga Steve De Cliff ari mu rwego nshingwa ntwaro mu ishirahamwe Rainbow Mining Burundi avuga ko ayo mashirahamwe yunguka leta nayo ikagenda uko Prudence bararunyeretse umushakashatsi akaba n'umwigisha mu makaminuza avuga ko kugira ngo habe amasezerano meza leta yari ikwiye gutegura umugwi w'imvukira utorohereza amashirahamwe mvamakungu kugira ngo inyungu z'igihugu zikingirwe duherahereze inkuru zanditswe n'ibinyamakuru ku nkuru yanditswe n'ikinyamakuru SOS Media kubijanye n'umurwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira Severe ico kinyamakuru kivuga ko uwo murwi atakindi kiuraje ishinga atari guhuma amaso Burundi n'amakungu kuva mu mwaka w'2019 uwo murwi ugumuzuri bisigarira vy'abishwe uvuga ko ari abo mu bwoko bw'abahutu gusa ariko uwo murwi wagirizwa n'abatutsi barokose ubwicanyi bwo mu 1993 guhengama ngo mu ntara zimwe zimwe uwo murwi waranse gushika ku binogo vyatawemwe abatutsi ahandi naho ugategeka abanyagihugu kubesha ku bwoko bwabo bahambwe muri ivyo binogo aha rero ni naho bagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi nkaba ndabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye mugira ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
arakeneye mugenzi wacu Alexandre Niyungeko imbere yuko dusozera aya makuru radio Inzamba irakosoye ikosa ryabaye mu makuru yo kuri uyu wa gatanu twarababwiye inkuru ijanye n'umwihwezo wakozwe n'ihuriro Kavibe ry'abashingwamanza baburanira imiryango y'abakorewe ivyaha mu Burundi twababwiye ko ubushingwamanza Emmanuel Nkengurutse ari cegera turongoye iryo huriro ariko ngo sivyo ahubwo ngo umunywa nasanzwe w'iryo huriro radio Inzamba ikabisabye imbabazi kuri iryo kosa ryakozwe nino ngaha rero duciye dusozera aya makuru twabateguriye nkengurukiye mwebwe mwese mwaduteza abiri byane nkuru nziza ndabifurije ibihe byiza iwanyu no mu vyanyu.